rutanga insiguro kumyibutse abasokuru baho hambere. Uno musuvuguti ubumwe butahari buteranywa n'inyama bikubwiye iki?
Kenshi abantu baragendana mugabo rimwe na rimwe arabagenzi ugasanga kantu gato yakarabateranije
bikubwiye iki
nk'abantu bakundanye muga nk'akantu gatonyi gusa karaze kubateranya
bikubwiye iki
babashatse kuvuga nka kujya turavye abantu barashobora kugendana bakitwa nk'abagenzi kumbure muri bo neza na neza atabugenzi usanga buhari bushitse kubujyo rero hashobora guca akantu gatoya ugacha usanga karabateranije umwe ntasubiriye kuraba uwundi bagacha bacika abasi
arabitoye
Ndashimiye nebwe mwese mwariko muradukwirikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'uburuhe ku bagendesha amapikipiki. Nshimiye Kaisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya majwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 79 193 790. Kuri mikro yari jewe Alan Yves Irankunda ndabasize ndabifuriza amahori wanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Twashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza ikiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kuwa gatandatu nk'aya mangu.
Shuti muduteza amatwi kuri isaha uno mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutse shuti n'abagenzi nk'uko mubimenyereye. Tutabanje kubaterera dutangurire ku butumwa bwa Clovis Bashanana ari mu Burundi.
Nitwa Clovis ndi Burundi i Muyinga. Nagira gutasha mama wanje ari mu Muyinga mu Burundi. Atasha n'umugenzi wanje kuhunda mfura y'abantu Juma ari muri Congo. Urakoze.
Nakahe karirimbo basabiye?
Ndasaba karirimbo ka Medi birenze igipimo ka kera. Ndaba murakoze.
Indirimbo ya Medi tuguhitiyemo yitwa Sibyo, twibaza ko igushimisha.
Uzi ko nkukunda. Baby you know better. Uwo nifuza.
Panda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you usamjalila bana
baby I go extra miles would you come with me Sinikeze nkwanga sibyo sibyo shenge wirira shenda she
ntagundi nabona wankunda nkawe cheri we ndaje buryo bikanga ibumoso bikanga uzamjarira bana uzamjarira bana
baby I go extra miles would you come with me
ndakukunda sibanga uzabana
sinzuri
sinikize nkwanga sitcho sitcho ndabona isiza mbana ndo esaje tukabana tukabana
mamuo mame
Muriko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Eliakim niyo bitwaye.
Nyeritwaye Eliakim abamba Burundi mu ntara ya Ruyigi nyine n'ikinyi abanifuza gutasha abagenzi na cyane cyane bamwe bagiye baca mu nkambi hariho nkambi Imana Bonaventure ari Nyarukusha hariho Kacambere George ari Nduso n'abandi ari mu zindi ntara harimo Bimenyimana Eric ari igitega muri Bugendana nibagiye rero n'ababyeyi banje hamwe n'abatuvukana Yahunda Kome Yeneza Siriyake Imana Cynthia Yika Israeli Muhwazi n'abandi basigwa na soku bari baritsinda n'abanyene ndabatahije harimo Oscar Renato Nashe nibagiye n'abagenzi nyene dukina n'umupira ngaha harimo na directeur wa Ecofop umutso nawe nyene ndamutahije hanyuma bose ndabifura indirimbo yariyo yose ya Ambassador Imana ibane namwe
murakoze
namwe murakoze mugiribihe
indirimbo ya Choral Ambassadors tuguhitiyemo yitwa Nime Mupata Yesu tugaza ko igushimisha
Mbingu peke uliyo bora.
Chukura maradio yanyu, iyi ni radio izwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyonga. Ubundi yaduteye kama ni Pacific niyo yakunze.
Nitwa Niyankunze Pacific, nkaba mba mu ntara ya Rutana muri komine Mpinga Kayove. Neza neza aho bita ibitare, natahije mama wanje aho tuvukana Yoezu Mediane, niyo muhiza boss, nkatasha abanyeshuri twigana kuri seminari Kayero, cyane cyane umuntu twicana itwa Niyosenga Jambe Kimasa. Ndaifuiza kariri mbo, kade ben, kariko kose.
Sao, urakoze?
Ego na umu giri hefiza nga.
Indiri mbo ya do ben, tukuitia mu itwa roho yanje, tuwazako ikuneze.
Roho yanje Mikigaza du serukane Boe, mahize bose Bonne mon mari mon vieux manganya Ni chini chara mugabo kaje mukwe Mikosa mere nabumbi mburi hinda ikana gira banyagiwe Difusa utura Fiti kiguse Uwayu Wange Nanje mbayu Wawe Inyenye inyobora Tazi gerizima Inyamge ya Uzusangi Uti Bihumi Uwedo Koyanje Zahora Girata Wabaye ichinege Infura na mchura Zakwambi kikamba Dingorora do Difusa utura Uyu mnenga ndimoyo Meguru kundo Udafiti kiguzi
inyenye inyobora tazi gerizima inyange
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Jean Gabire aradutera kamo ari mu Burundi.
Ndi Ngabire Jean ndi Bujumbura. Nshaka gutasha mama wanje ari Ngozi muri commune Mwumba commune Mwumba mutumba gutaganda mbone mwene wacu ari Ngozi nyene yerekwa mu Federico mbone data wacu mu Federico. Ndashaka kubona n'umugenzi wanje yitwa Isabelle Dicre ari muri Canada. Ndashaka kubona n'umuhungu araho yitwa Imabri dukorana ngaha nyine ngaha Bujumbura nawe ndamutashya. Ndashaka no gutashya umuhungu yitwa Professeur Ebenezis Ndagijimana yigisha kuri Bisegwa Bibiro. Ndatashya n'umuhungu araho yitwa Paul Nahayi ari mu Buganda. Ndatashya n'umugenzi wanje Erodi. Ndatashya n'umuhungu araho yitwa Paul akora kuri Mutsinda. Kono mugenzi cyane ndamukunda. Ndatasha namusikanze ari mu ntara ya Muyinga ahantu muri commune Giteranye yitwa Mani Rakiza na mwana wiwe yitwa Nzogisaba n'uwundi mwana yiwe yitwa Nini Nahazwe abose ndabatasha. Ndatasha namubyaranze yitwa Barabwiza Diodone ari mu mabanda. Ndatasha n'umugenzi wanje yitwa Jean Marie ari mu mabanda nyene. Ndatasha n'abagenzi bose twakoranye n'abanyeshuri bose bari muri Risebuye bose ndabatasha. Abantu mwese bazi ko baciye kuri Risebuye Tingabire Jean arabatahije abo mutagishobora guhura muzuza murahuzwa n'ijwi rya Amerika. Ndashaka kandi ndabasabira n'indi ndirimbo y'amahoro n'iyi myenda n'akaririmbo k'Imana muzuba mukoze.
Murakoze.
Okay.
Indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa Imela yacuraranzwe na Danael Bassi bibaza ko igushimisha.
And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise.
Imela,
oh,
Imela, Okaka, Oyekeru,
Oyekeru,
Imela.
Mwumvirize ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Kurikije ku butumwa bwa Jacques Nkeshimana ari mu Burundi.
Yego nitwa Nkeshimana Jacques, abamba ngaha kumutakura, aba nipfuza gutasha. Bambe ngatahije bagenzi banje bari mu makamba atandukanye na Kivab mu Rwanda atandukanye. Bwa kabiri ndatahije n'abagenzi bose twiganye ku ishuri n'umugisha mu Ngagara. Bwa gatatu ndatahije umuryango wanje aho uri hose. Bwa kane ndatahije abana bishwe na kigoyi bari mu ntara zitandukanye. Ubwa gatanu nagomba gutaha n'abanzi bose ku izina rya Imana. Hama nkaba ndagomba kuyifuriza indirimbo ya Farios iyo ari yo yose.
Indirimbo ya Farios tuguhitiyemo yitwa Ndakumisinze, tubaza ko igushimisha.
Nibaza ni ryari tuzasubira ku
Kajina kaga foto kawe Harina ho bishika mnijoro nga kisegura Bundawe yuko mzuzi Tkoha urira Kwiki misi ya waye mishi Nandina uravizi Ibi sati mabidi mukunyecha Minu sange
Sinze
Yaku
Sinze
Gira kwa tarifyo Gira kukifise kaga foto Harina ho wishika mnijoro na kisegura Mwandawe yuko mnizo sito hakurira Kukumisi ya waye mnishi Kandina uravizi Ibi santi mabiri mkunyicha Winu sande
Sinze
Segura Gondave yuko mnzuzi Tko haurira
Sinze Sinze Ya kumisze Ila fukunya